indundi culture amakuru mu kirundi.
Turi ku mugoroba wa kuwa kane ni tariki ya 8 ukwezi kwa 5 2025 ndabaye mwiriwe nshuti bagenze mwana mvuze ibiganiro byacu n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Kayanza babona ko igiciro ku kilo c'ikawa ko coduzwa ikava ku mafaranga 1380 mafaranga y'amarundi igashirwa ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'2000 n'ibihumbi bitatu. Iduzwa ry'ibiciro by'ibitegwa njabukamazi nk'ikawa y'ibiturumbwe n'amababi y'icayi ni bimwe mu byizwe n'inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu. Inama yari irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu banyagihugu bahora bikora ku kibira akarere ka Musigati mu ntara ya Bubanza ibyafatwa nk'ubwihungabanya ubu bavuga ko bavanuye n'iyo ngendo bajya mu mashyirahamwe aho bakora ibikorwa byo kugikingira. Ibyo bikaba byemezwa n'abakozi b'ikigo kijeje gukinga ibidukikije OBPE. Mugenzi wacu Djide Nahaye akaja kudushikana mu kanya muri ico gice. Bamwe mu badandaza co kimwe n'abaremera ku isoko ya Ruziyo mu ntara y'igisagara ca Bujumbura babona ko ibisakazo haheze mezi yaba batandatu bikorotse ko byosubirizwa kuko bavuga ko bamwe ariko baratanga amakuru. Tofite kandi n'amakuru avuga muri politike na makuru hagarimwe mw'ivyuma na Matthew habona Yesu ngiyo done niyo yanziga menjinga ndabashikirize mukanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe duhetangura no makuru yacu mu gisata cha politike. Ashiramwe parseme gishinze guhamagara abantu guhindura ingendo risaba abanye ya politike bagiye gutangura imyiyamamazo mu matora yimirije kugarukana umwizero ku ngorane zo kubaho kwa misi yose zitigeze zitorega umuti mu matora aje arakurikirana mu gihugu. Umukuru waryo asanga hamwe ataco hinduka inyuma yayimirije ataca indongozi ziyavamwo zoba zifashije abazitoye. Mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uyu wa kane Faustin Ndikumana yashimikiye ku bukene buguma buboneka mu gihugu akabona ko hageze ko ivy'abakuru bitwararika inyungu zabo gusumba iz'abatoye. Vyo hagarara kurikira Faustin Ndikumana.
Kugira abandi kwama mu matora kwa matora bakeneye kubona ibihinduka mu buzima bwa misi yose kuko amatora yategeza guha igihugu indongozi ziyemeje guhindura ibintu ku neza yabose kuko nabo nyine ubwayo atwara uburyo batwara igihe baba bakata n'abantu canke bakabwira abantu bakiri hava mu kiga ca leta dufashe nk'indaka 20 heze tukarabira uno munsi twajya dutugire barongoye umugambi utegetswe kubitagatima mpembero kuko ibura byazo byugarije uno munsi igihugu ibiza amafaranga y'agaciro ibyo kwiza ibintu bigoranye ibiciro biduga urabye n'ingene ubukene bwagaragaza kuri kiriya gihe ubukene bwari 60% barunzi mugani ubu urabona yuko mu biharuro byagiye bashyikirwa n'abahinga bisa ko atacanyutse kimwe kandi abarunzi bamwe biyumviye mu 2008 bamwe bakiri mu 1,000,000 5 bari munsi ugabo ni 12,000,000 zimwe zitarare nk'ubu reserve dushaje amafaranga reserve dushaje kiriya gihe yari nk'amezi atatu ugabo dufite reserve dushaje yo kwinjiza ibintu mu gihugu ari umunsi w'ukwezi ari ikintu rero cyo gukosora amadokima yarateguwe kuva kiriya gihe za CSRP CSRP yo kurwanya ubukene haragaza ibyo byose bemusenye tugeze muri ibyo demiri karamu demiri swasari ibyo bitabo bya mbere nako ata kintu kinini byahiye ndibaza rero yuko hageze yuko bya bindi byo kujya mu matora cyangwa by'uko hari ubutegetsi kugira bihereze inyungu zabo
Faustin Ndikumana akaba arongoye ishyirahamwe gishinze guhamagara abantu guhindura ingendo parseme. Imigwi itandukanye yegwa n'amatora yimirije mu Burundi ibona ko ubujya intonde z'abitoza mu migambwe itandukanye zitunganywa harimo agahaze babona ko kubona imigambwe ari igena abitoza ndetse ntibashigwe no ku mugaragaro. Ibyo bishobora gutuma hariho abashika mu bibanza by'abafata ingingo badashobora gukora neza ku neza y'abanyagihugu bagasaba ko abitoza boshigwa ahabona abo bigaragaye ko batabibereye bagakugwa ku ntonde ari Sendayizeye.
Kuko bishikizwa nabo bagengwa n'ibijanye n'amatora gushika ubu mu Burundi ntivyoroshe kumenya uwitoza ko abibereye kuko amazina atangwa n'imigambwe ifatirwa ko bigashobora kuba bitandukanye. Artemo muntu n'utwiwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire Olicom.
Ubu ingene bitunganije biragoye kumenya umukandida mwiza kuko umuntu n'itoza ku giti cyiwe kiretse bitoza ku giti ku biti vyabo mu migambwe aba nyebita mariste bloke. Yo mariste bloke rero ni imigambwe iba yateguye abanywanyi bayo hanyuma ikabashira imbere ibashira imbere imigambwe ishobora kuba ifise ibyo yafatiye nk'uko imigambwe iba ifise imigambi itandukanye. Imigambwe yose buriya iba ifise imigambi ni uko itari yose ko kwiyamamariza koko
nurongoye umugambwe FP ineza Francis Rohero abona ko byari bibereye ko abitoza bategerezwa gushirwa habona kuko bigumye mu buryo bikogwamwo bishobora gutuma abashirwa mu nzego kandi bafise ayandi mabi bagirizwa
wowe ugasanga watoye liste y'umugambwe kuko kundi uwo mugambwe mugabo munsi utaza abo bashize kwategerezwa kuraba engagement y'abantu bitoza abantu bategerezwa kuraba rero muri ayo marise bakavuga ati ndega uyu bagize tetedo liste ninde wa kabiri ninde wa gatatu ninde wa kane ninde bakabara bakabirimbura basanze harimo umusuma harimo umwicanyi bakavuga ati liste sindayitora kuko murazi nyere bigenda iyo bamaze kubatora bajya b'imbere bashaka no kubaha ibindi bibanze ugasanga hadubuze wa wundi wa mungu nyene w'igito mutigeze mumenya abantu bateza kubara abo bose bakabamenya
bagahamagarira abashinga amateka bagiye gutorwa ko bofasha mu guhinyanyura amategeko kugira abitoza bitoze kubera imigambi bafitiye igihugu
kosaba abashinga amateka bacha batorwa borinyanyura amategeko na cyane cyane imigwiza ashinga kubera imigwiza biri imigwiza ijya amaliste broke akavaho kugira ngo hazoshigwe imbere abantu kubera icyo bamaze kubera imigambi bafise yoteze imbere igihugu ibyo byofasha kugira ngo umuntu umutore uzi ati naka ko ndamutoye afise imigambi myiza azoyishika kuko urashaka kumwishyuza ati nowe kuko twemeye ko tudukorera ibihe no bidukorere ubundi tuzaba kuguhamaje
itegeko rigenga amatora mu Burundi mu ngingo yaryo y'ijana na 47 yerekana ko urutonde rw'abitoza ku izina ry'imigambwe ruba rumwe kandi rugatangwa n'umugambwe ku gitigiri cigwi je kabiri ku ntebe z'abitoza zihari bakaba bava mu bwoko butandukanye kandi hakaba hubahirijwe ugusarukirwa kungana ku bakenyezi n'abagabo
ihuriro ry'imigambwe naryo rineguru kugabanuka kw'ibikorwa by'imigambwe imwe mu gihugu mu gihe abanyapolitike n'abandi bazitoza ku giti cyabo mu matora yimirije bagiye gutangura imyamamazo vuba urongoye iryo huriro abona ko imigambwe nk'iyo iri kirava mu mugwi w'imigambwe ibaho itabayeho Felisiano ndo w'Uburundi yibaza ko ibi bitumwa na mikoro make y'imigambwe imwe agahamagara beneyo gusaba ko leta yemeza ibwirizwa yerekana ingene yoshigikirwa
igambwe mu Burundi n'imyishi mu ihuriro rindongoye twitumiye mu manama cinda bona yita mugabo uravye muri rusangi imigambwe ubona yuko iri ku kivi anishika nkitanda ukabona umengo imigambwe myinshi irabaho mugabo itabaho
ibyo nibyo bisigurike
hari himbo n'ubwo nta kaburimbo iyo mvo yuko iteza amaso rero nibaza ko aricyo catumye iyo migambwe icumbagira none ushinze umugambwe nta banywanyi ufise abanywanyi ntibaterera umugambwe tuce tuvuga tuti rero uyu mugambwe nimba atabanywanyi uriho mu kizungu zungu mu gifaransa bavugana neza ikiba parti virtuelle umugambwe uba utabaye none umugambwe ntabona akurubuka none uwo mugambwe ucukora gupfa no mu bwo kore bw'umugambwe parti virtuelle uba utabaye leta nta mahera ehereza imigambwe leta ehereza amahera urunani rw'imigambwe ibwiza shingiro rivuga riti leta irashobora mugabo ntitegerezwa hanyuma bacu bavuga bati mbo itegeko rizotomora ukuntu leta ifasha imigambwe ejo bundi twari mu nama y'abanyamigambwe narababwiye imigambwe reka kubanza gusaba amafaranga nimusabe iryo tegeko rivugwa mu igwizwa shingiro ko rizotomora neza ukuntu leta ibafasha iryo tegeko ntirabaho nibasabe rero leta iryo tegeko ribeho ry'ukuntu bofasha imigambwe ubundi iryo tegeko ritarabaho leta ntizoronka ukuntu ibafasha
Felicien du Burundi akabarongo yihuriro y'imigambwe mu Burundi akabiko yishura kubazo vya mugenzi wacu Noris Nduwimana yamara rero imigambwe ishobora gushigikirwa na leta ibwizwa kuba ari ifise igitigirikana kaca abashinga amateka bayikomukamwo kuko biri mu ibwizwa shingiro ry'u Burundi ibwizwa rigenga imigambwe naryo kihaniza abanyamigambwe kuronka imfashanyo ivuye hanze y'igihugu batabironkeye uburenganzira byinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean de Dieu Nahimana
ibwizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 mu gigabane ca gatatu ingwe ya 78 irerekana neza ko imigambwe itegerezwa kwisunga ingingo ngendegwa ko ziranga intwaro rurirwa bose ibigaragarira mu rwego nyobozi iyo ngingo nyene tora umuntu atora uko ashaka imigambwe kandi irashobora kugira inani mu gihe cy'amatora mu buryo butekanijwe nibwirizwa rigenga imigambwe nkuko biri mu ngingo ya 81 aha rero ingingo ya 83 y'ibwirizwa shingiro iravuza ko imigambwe ihabwa imfashanyo ivuye mu mahanga kiretse ibwirizwa ribitangira uruhusha rudasanzwe agace ka gatatu kiyo ngingo kerekana ko ibwirizwa ariryo ritomora kandi rikongera rikaringaniza aho imfashanyo z'imigambwe zikomoka ingiro ryo mwaka wa 2018 riko mu ngingo ya 84 ko mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro rusangi ibwirizwa rishobora kurekurira imigambwe kuronka imfashanyo ku rugero rungana hakurikijwe igitigiri cy'intebe iyo migambwe ivuze mu nama nshinga amateka iyo mfashanyo itezwa kuba ariyo ifasha imigambwe mu bikorwa byayo bya misi yose canke mu gihe cyo kwiyamamaza kandi gatangwa ku mugaragaro ibwizo ryo muri nyakanga mu mwaka wa 2011 rigenga imigambwe mu ngingo ya 16 ivuga ko uburyo imigambwe ikoresha buva mu nterano zitangwa n'abanywanyi b'imigambwe ya leta ingabire ibisigi hubahirijwe ingingo ya 18 ya 19 ya 20 ya 21 ya 22 ingingo ya 18 y'iryo bwirizwa rigenga imigambwe ivuga ko mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro rusange no kwishira no kwizana kw'imigambwe leta ifasha mu gushigikira imigambwe bijanye n'uburyo kandi ku rugero rungana ariko hakaba hisunga ibibanza iyo migambwe ivise mu nama nshingamateka
Radio Indundi Culture
Kajyo ndundi kwitira makuru ya cera bananya ku isaha 12:29 umwe madanda za cyo kimwe n'abaremera ku isoko ya Ruziba ni mu mwanuko by'isagara cha Bujumbura abona ko ibisakazo aheze amezi yaba batandatu bikorotse ko byosubirizwaho byari kuko hari amakori bari hishwa abanyagihugu bashikiriza ko ivyo bisakazo bitera amasanganya nko gukomeretsa bamwe mu baremera kuri iryo soko ubuyobozi bwa komine Muha buvuga ko bugiye kuvugana no ubuyobozi bw'isagara cha Bujumbura kugira ngo ivyo bisakazo bisubirizwe mu kibanza vyahoramwe umuntu w'igisagara cha Bujumbura hakutiye umugenzi wacu rivye kwizera
bijya bisakaza byarabomose bivanye n'imvura nyinshi amakora aratangwa kubona bitarasanurwa biratubabaza nyene
aho ni bamwe mu baremera mu isoko ya Ruziba berekana ko hari igice bisakazo vyaho vyakorotse abo banyagihugu basigura ko bagira ingorane kuko kwinjira bisaba kunama kugira basume
bijya bisakaza bivanye n'imvura nyinshi byarakoroje n'umuyaga bo biri hasi birangora nka jewe usanga mbafise nk'umwana meka mu mugongo umana impungenge ati nk'ubu imvura yose biragukoroka ariyo ndi ndani icyakimfyonderayo
uyu mudandaza we avuga ko ibisakazo byakorotse bimaze gutera amasanganya
ibi bintu ntibitworohereza rwose kuko izuba riratwivura iguye iratunyagira ugasanga ibintu tuko turabinyagiza
hama nyine hariho umubyeyi cyaguye ko n'ubundi uko tubona biguma bigenda hariya birashobora kuryama ku bantu
mu gihe bavuga ko hari amakori bariha abo baremera muri iyo soko basaba babijeje gusanura igice cavuye k'ibisakazo
nuko hokogwa inguvu kugira ngo barabe yuko ibyo bisakazo byosubirako bikomeye bimeze neza
barabe baturage badusanire isoko kuko amakori turayariha
tubajije mu buyobozi bwa komine umuhanuzi wanjye ubutunzi n'iterambere avuga ko icyo kibazo batari bwakimenye Veniste Ndabago yamenyesha ko bagiye kuvugana n'ubuyobozi gisagara cha Bujumbura kugira haboneke inyishu
kuri ibi byerekeye ibisakazo bice kimwe cy'isoko ya Ruziba byo byarakorotse ni ukuri twe ntabwo twamenye tureko twumvise inkuru nkuko tusanzwe tubigira ico tubimenyeshe muri meri abashije ubuhinga no gukwikana iby'amasoko kugira ngo tubabaze twumve ko arico ariko barayikora ko bagira ngo bikogwe mu maguru mashu kugira ngo ahambe mera ntibaye barandanye banyagiko canke n'ibidandagwa vya bimushishikare vyononekara
amukurindira kumbure ko bikogwa hari ico mutekanya kugira ngo muhakingire
nico giye ko hari ibyo shuye ko nonera bene gihugu ico cyo dukora muri umwanya no gushikayo turabe hama duci tukorana n'abashije ubuhinga muri meri hama barabe ko ibyo bishobora gukomeretsa bene gihugu babikure barabe aho barabishira mu kurinda ko basubiza mu buryo ibintu byabononekaye
isoko ya Ruziba muri komine mu Hamugisagara cha Bujumbura yubatse ku mafaranga agera ku miliyoni 1,600,000 y'amanyaburaya yatangiye gukorerwa muri Nyandagaro mu mwaka wa 2017 bimwe mu bisakazo byakorotse ku ndwi heze byiyongeye ku bindi byakorotse ku mwaka uheze nk'uko bishikirizwa n'abahakorera
uri vye kwizerura kene mu gisata c'uburimyi abarimyi bikaho mu ntara ya Kayanza ubona ko igiciro ku kiro c'ikawa ko coduzwa kikava ku mafaranga 1,308 kigurishwa ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'2,000 n'3,000 abarimyi basigura ko gira ngo bagere ku mwimbo bibasaba uburyo bwishi abo banyakayanza bemeza kwayo mafaranga ku kiro atagihuye n'igihe uravye iduga y'ibiciro by'ibindi byankenerwa vyibonekeza muri kino gihe ivyo babishikirije mu gihe kuva isizene y'umwaka w'2025 itanguye leta ikaba itaramenyesha igiciro izogura ko ico gitegwa njabukamazi amukayanza twakura mugenzi wacu jana himana
Aba barimyi b'ikawa bamenyesha ko igiciro cy'ikawa leta itanga ku kiro kitabashimisha kumva z'uko kugira abashike ku mwimbo bibasaba uburyo butari buke
turavunika ku ikawa ziravuna kuzotema ibyatsi gushyira ko amafumbire kongera kuyisomba kongera kuyimura kongera hajyana ku itonorero naho urumva igikorwa kirimo
iciro cy'ikawa baguze ko mu mwaka uheze ntitugishyura neza yuko duhomba cyane kuguhera kuva zicyama tuzisasira tuzibagara dushyira ku ifumbire dusanga duhomba cyane kwa twagutse mu mwaka uheze
nitwishimiye aya mafaranga 1,380 kuko umurimyi arapunika cyane kubagara abakoze gutema byatsi bifise imvune nini nko kubona ibigori bisumbi agaciri kawa mbere w'umurimyi ibigori gusa
hakiyongera ko nuko nayo mafaranga baronka ngo atakinini abafasha biturutse ku biciro by'ibindi bintu byaduze cyane muri no myaka
ibintu byose byarazimvye ku biciro by'umunyu amavuta byose byarazimvye twe turi abantu bakene turahahongokera cyane nta karisho turonka
bagasaba rero leta ko yo badugiriza icyo giciro kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere
nukongeza umushahara n'umwana yishoye akamuha yingata 200 ku kilo kuya nabandi baranaya kandi ezine ikaza zitangana gashima kwivuza icyo cyikaho kuri 3000
ahubwo mwari mukwiye kuzongeza tukaronka karusho natwe abanyibikawa tugatera imbere tubiravye nk'ibicyoko vyamaze kuduga twifuza neza ko twa nk'ibihumbi nka 3
bo tuma bo batugurira ku 2000 basi
turabanyibikawa cyo twa nk'ibihumbi 3 nayo mwikoreze 200
tubamenyeshe ko kuva isizeni y'uno mwaka w'2025 itanguye abo barimye bavuga ko leta itaramenyesha igiciro zobagurirako mukayanza Jean Himana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana ndakumeshe kwiduzwa y'ibiciro by'ibitegwa njabukamazi nk'ikawa y'ibiturumbwe n'amababi y'icayi nimwe mu vyizwe n'inamashikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hambavu y'ivyo vyizwe niyo n'amashikiranganje ubushikiranganje mu bwojejwe harimo uburimyi mwitangazo bwashize ahabona ku wa 18 Ntwarane uno mwaka bwamenyesheje ko n'igiciro c'ipampa nyene kizoduzwa umushikiranganje Prosper Dodiko aburamutswa akabamenyesheje ko iryo duzwa ry'igiciro c'ivyo bitegwa bizofasha gutera intege abanyu kugira ngo baduze umwimbo bamwe mu banyagihugu bahora ibikora ku kibira akarere ka Musigati mu ntara ya Bubanza ivyafatwa nko kugihungabanya ubu bavuga ko bavavane niyo ngendo baje mu mashirahamwe aho bakora ibikorwa byo gukingira ivyo biremezwa n'abakozi b'ikigo kijeje gukingira idukigije OBPE muri ico kibira ngambi ugutuma ibikorwa byo gukingira iryo shamba cimeza ni ukaba watangujwe n'ishirahamwe Twase kuva mu mwaka uheze inkuru ya mugenzi wacu
Abanyagihugu begereye iryo shamba rya kibira mu gace ka Musigati bemeza ko ubu batagitunzwe n'ibiti baca muri ico kibira abujwe bona gahembo bavuga ko baronka kwera ibikorwa byo kugikingira byatangujwe n'ishyirahamwe gishize gukingira ibidukikije Twase majambo y'igifaransa
twama mu kibira bamwe tugenda kwahindura matukasenye ubu ariko ubu nukuri abana barafungura iyo baduhenze akanota abana bakarya neza hama tukama turakora nyene twaragenda tukahemura ibyo birera matubizanye mbona nta n'inoti twabikuramo hari n'ahari ibyo twatekanye n'abana akaba ari byo bajya turiye mu kibira twaririrwa tugataha mu ijoro tutase mu ijoro kubera twiyungura tabafundi baradufata badukubita kavayo mu ijoro ugasika mu ijoro abana bakabona ujyana izo ndaramo n'utwo dukwi
abanyagihugu bemeza ko ahanini ivyo bikorwa babikora kubera kubura icyo bakora ariko kubu izo bavavanuye navyo
benshi bari bafise ingorane zikaze cyane ugasanga umuntu abura akazi akora ugasanga aza kubonana mu kibero mugari ishyirahamwe rimaze gushika ngaha kubu turakora baduhemba buri mu ndwi zitatu hama ugasanga hari ibice dutahana bivu dusigaye ukavuga dutahana sasani polisa akazi ka Nyamirongo ni kwiye ukavuga hariho abagenda gusoroma utererama abaca imigano abahira mba ibyo byose byabikorwa bakurayo nk'abazi gucinkwe kazishobora kugira barabe ukuntu bakwitunganya mu miryango yabo
Elian Dubabike umukozi w'ikigo cy'igihugu kijeje gukinga ibidukikije OBPE muri ako karere nawe yemeza ko ubu batagihangana n'abaza konona ikibira
twaguma twiruka dutigita urabatsorome ndera mpimikano harimo n'abandi baturirana amakara kankino saha mpagatse ivyo vyose bimeze neza babonye n'umuntu yagiye basitse hariya arangya kara burya kanaka cyaravyonga bisha bitworohera kugira tugire ne tumukurikirane gacha bigenda neza
kuva ku mwaka uheze ishyirahamwe Twase ryatanguje umugambi wo gukingira ishyamba cimeza rya kibira aho ryari ribangamiwe n'ibikorwa by'abantu bamwe muri bano bashizwe mu mashyirahamwe yo kugwiza imibyaro y'ibiti itegwa muri iryo shyamba abandi nabo bakora igikorwa cyo guca ibyisu imikiro urubibe rwerekana ahagarukira iryo shyamba hamwe n'amatongo y'abanyagihugu
turangiza no makuru yacu kuri ino nkuru ivuga mu bijanye n'ukwemera aho umwunge wa Kiliziya Katolika Papa Mushasha ejeje gutorwa n'abakaridinali 133 bari bamaze gutora inshuro zitatu badahuriza kugiye gusubira Papa François aheruka kwitaba Imana zina yuwatowe nawe ntiriramenyekana ariko umwotsi wera n'inkengeri vyabonetse birumvikana kuri Chapelle Sixtine watowe akaba ashobora kwerekanwa umwanya n'umwanya no kuri no nkuru ivunaguye ivugwa mu bijanye no kwemera turangije kwa makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 40 nkenguruke mwese mwariko murayumviriza nkenguruke bagenzanje mwese cyo yatereye kugira amakuru aboneke nkenguruke kandi amatiyo abona Yesu yamfaje mu bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze kubana na nyamugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.